Jimmy Gohero rikuru rya Mpimba abanyororo bagize umugwi w'abatimbo bo muri iryo bohero bariko bigina abategetsi batandukanye baje mu birori byo kurekura abanyororo 198 bagenzi babo 76 muri bo baheruka kwezwa n'ubutungane 22 nabo bararekuwe ariko bafungishijwe cy'amaso ico bita peine d'emprisonnement avec sursis mu gifaransa bahejeje guhabwa impapuro zibarekurira gusohoka ibohero baciye bahabwa inyigisho zo gukunda igihugu izo nyigisho zahaba zitangwa mu kiringo cy'indwi zibiri nkuko vyaheruka kugenda ku bana batarakwiza imyaka yo gufungwa bahora bafungiwe mu bihari rikuru rya Rumonge mu manuka bwo Burundi twabajije Deborah Intwari umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu n'ambizi inyigisho zitihutishijwe ngo ababanyororo barekurwa n'ingoga kugira ngo leta y'u Burundi yereke ishyirahamwe rya Buraya kwifise ishyaka ryo gushitsa ibyasabwe mu gihe ibiganiro hagati y'iryo shyirahamwe n'abaserukiye leta byatanguye kuri uyu wa kabiri hariye Buruseli mu Bubiligi yatwishyuye ibi bikurikira
oya sivyo kubera nk'akarero no baha nuko no muri kazoza izo nyigisho zizoba rero murumva yuko ataho bihuriye n'izindi mvo canke ibindi biringo nuko kiba kirimwo ni nyigisho n'umugambi watangujwe umaze kuba uba uyu munsi uzobana muri kazoza umugambi wose bamugira intango murazi yuko bavuga bati nta uvuka rimwe cyo ziringovye ubu rero duhera kuba tubona batikeneye gusumba abandi uwo mugambi rero uzobandanya mu gihugu cyose ku barundi bose uwo mugambi rero ntuvangura ari umugambi wo kodi igihugu akaba ata murundi n'umwe adahamagare gukora igihugu ciwe
abarekuwe bose bagirizwa imigumuko ariko bamwe muri bo bavuga ko baguye mu mporero uwo musore n'umwe muri bo yafatiwe ahakorera muri quartier ya Jabe arashimira ubutungane bwa murekuye ariko akababazwa cyane no kubona yari amaze amezi ndwi yose avundiye mu munyororo atigeza janwa imbere y'umucamanza kandi atacaha kimwagira
eje ndashima ubutungane bwa bigiyemo buradutezurira bwa umva twe batubwiye ko twe twejejwe atakosa wadufatwa dutoye na migumo ko je nari ndimo umva je bamfashe mu kukazi aho nari nakora bacha barantwara umva si jewe jenyine ni benshi bafatiwe ku kazi abandi bafashe bagiye gusenga abandi bafata bagiye ku kazi abandi babakura ku kazi icyo nababwira bamfashe nuko bo kurikereza droit icyo umuntu aba yafatiwe canke ikosa yaba yagize agafungwa ku byo yagize pana gufungwa ataco yagize atagusamba ataki inzego nozibarira nobabarira yuko bakurikirana umuntu n'ikosa yakoze apana kufunga umuntu 7 mois muri kwa kwezi kwa kwindwi ngo yejejwe ngo naci nta kimwagira sinzi ico bari barindiriye umwanya wose
uwo mugwi w'abanyororo 198 barekuwe kuri uyu wa kabiri ugize kabiri ku itariki ya 30 kwezi guheze abana 58 batarakwiza imyaka yo gufungwa bahora bafungiye mu ihoro rikuru rya Rumonge barekuwe inyuma y'amezi hafi 5 bari bamaze bafunzwe nabo nyene bagirizwa kwifatanya no kuja mu migumuko n'imigwi y'abagizi ba nabi leta yatekanije uburyo bwo kunguruza abadafite ingene bashika mu mihani wabo kugira ngo basubiriye bafatiwe canke baturuka nka bose abarekuwe bari bafatiwe mu gisagara ca Bujumbura batanu gusa nibo bafatiwe mu makomine ya Mpanda Bubanza Kabezi hamwe n'amazone ya Mubone na Gatumba ivyo bice vyose vyafatiwemo umuntu umwe Eroje Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.